Muri ico cegeranyo iyo nyango ry'agatekazi na muntu ishyirahamwe ry'igiteka rivuga n'ubwicanyi kuborezi gufa abantu kubanyuruza no kubafunga atamateka kurikijwe mwaka uheze ry'igiteka ryemeza ko n'imiburiburi hagandagwa abantu amajana na 56 umugwa mukuru Bujumbura iyo shyirahamwe risigura ko ariwo wishwe n'abantu benshi bagera ku 61 hagakurikira intara ya Bujumbura iharurwamo 43 iyo shyirahamwe risigura ko bakorewe ubwo bwicanyi cyane cyane arawo migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi nka MSD Hefenere yoboka agatono rwasa Frodebu n'ishami rya Iprona riri mu nanise na Red ico cegeranyo ca ligiteka cerekana ko abantu 2338 bahagaritswe ha unyanzwa amategeko naha nyene igisagara ca Bujumbura kivugwa ko kiza ubwa mbere kuko muri ibitigiri gifisemwo 116 na intara ya Gitega iza ubwa kabiri igaharugwamo 281 ikicegeranyo kivuga ko Bujumbura bagiye bahagarikwa hanini atampamvu bamakarite yiyamije ikiringo ca gatatu ca president Nkurunziza bakaba bahagaritswe mu gikorwa co gusuzuma amakaye y'ingo mwaka 2017 kandi hiri giteka rimenyesha ko abantu 189 banyurujwe na igisagara ca Bujumbura intara ya Bujumbura nizo zitungwa gatoki ko zizi imbere y'izindi zigakurikirana ku bitigiri 292 iruhande yabo bazimiye iryo shyirahamwe rivuga ko hari n'abagera ku 283 baborejwe igufa intara ya Makamba niza ku isonga ikaba yaharuwemo 48 hakurikira Muyinga irimo 34 abagirizwa mabi yo kunyuruza abantu cyane cyane n'iperereza igipolisi n'urwaruka rw'imbonerakure abantu bishwe nubwo ari igiteka ritadondagura bose uko bagandaguwe byemeza ko 59 muri bo bishwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano bamwe mu mbonerakure hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro abanyurujwe n'abahotewe cyegeranyo cyari igiteka kimenyesha ko abenshi muri bo ari abanywanyi ba FNL bayoboka agatono rwasa hamwe n'umugambwe MSD muri uwo mwaka 2017 waraye urangiye kandi umuhariteka uvuga ko ibirwanisho byari bikinyanyagiye mu banyagihugu ukayivuga gufatiye ku magrenade yagiye araterwa mu bice bitandukanye mu bikorwa by'abategetsi n'imyerekano yo kuyamiriza bake ba leta y'u Burundi naho rigiteka rishikiriza ko yibonekejemo imvugo y'urwanko turetse ivyo icegeranyo cya rigiteka cyemeza ko imyimenyerezo ya gisirikare no gukizura byakozwe ukuri kwamye n'imbonerakure mu ntara zitandukanye ishyirahamwe ry'igiteka rimenyesha ko rifatiye ku itituka ry'iyubahirizwa ry'agatekakazi na muntu mu Burundi rifise ibyo risaba kugira ngo ibintu bisubire mu buryo rihereye kuri leta rihamagarira kwakirwanisha abasivile gukurikiza igitabo mpanabyaha abantu bagahagarikwa n'abifitiye ububasha hamwe no guhasha abari mu nzego z'umutekano n'imbonerakure bagirizwa guhonyanga agatekakazi na muntu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika risabwa kurunga ikinteko z'ubukingira abanyagihugu bari mu kwihebura nayo ubumwe bwa Buraya busabwa gukoresha ingufu bufise nk'umuryango wa mbere ufasha leta kuyigondoza ikaja mu biganiro akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano gasabwa gufata ingingo zose zotuma amahoro agaruka agateka kazi na muntu kakubahirizwa hamwe no gushyira mu ngiro ingingo yo kurungika abapolisi baza gucungera abanyagihugu abahuza nabo basabwa kutiyobagiza ingaruka mbi zihonyangwa ry'ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi bishwe abahunze igihugu abafungiwe ubusa ababorejwe igufa abanyurujwe hamwe n'abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu akarere ka Afurika y'ubuseruko hamagarirwa gufatira ibihano ubutegetsi bw'u Burundi no kongereza ingufu z'abahuza kugira ngo hashikwe ko intambwe mu biganiro ubwa nyuma sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI niterwa kamo ko kwihutisha amatohoza no gushengeza abagirizwa mabi n'ubwirishyirahamwe ariryo rya mbere ryavutse mu yahanira agateka akazi na muntu mu Burundi rikanatanguzwa n'abarundi ubwabo rimuyafutswa n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu yagirizwa gukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi no gutangaza amaraporo y'ibinyoma aryoza igihugu mu ntumbero yo gushaka guhindura no gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Eroje Burikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.